muramana nyamukurikirana ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira kuri FM 104.3 mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi dusamiranira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza cyuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa gatanu tariki 18 kwezi kwa gatanu nyene umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ikiganiro rero ni cyanyu, ibyumviro byanyu, ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino ku byo tugira tuganire ko. Abifuza kutwandikira bacishije kuri WhatsApp badika ku nimero 2 2 4 1 9 3 1. Ndasubiramo 2 2 4 1 9 3 1. Uyu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese muratumiwe mu kiganiro muri sanga. Uruzuba ruhitiye mu Burundi mu mwaka uheze wa 2016 rwatumye haba ibibazo bikomeye by'ibifungurwa mu banyagihugu. Abakenyezi na cyane cyane abibungenze n'abonsa bari mu basinzikara kuruta abandi ku buryo aribo bakwiye kwitabwaho kurusha abandi. Iyo umukenyezi yibungenze usanga ari umuntu afite amagara make, ntaba agikora icyo ari cyo cyose, ndetse n'amagara yiwe yama abangamiwe mu gihe atitaweho. Mu ntumbero yo kugarukira ku bantu nk'abo, Leta y'u Burundi hamwe n'ayandi mashyirahamwe asanzwe afasha mu bihe nk'ibyo yarahagurutse aratanga imfashanyo uko ashoboye ku Barundi basinzikajwe n'ikigoyi. Mu kiganiro cy'abakenyezi rero cyo kuri uyu wa gatanu, turabira hamwe icyo bamwe mu Barundi baba mu mahanga bafatanije namwe mu mashyirahamwe y'abakenyezi akorera mu Burundi bariko barakora mu gufasha abakenyezi basinzikajwe n'urwo ruzuba. Umutumire wa mbere dufise muri kiganiro ni Serelin Ntahita Gabira, arongoye ishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu funyafunyo y'icyongereza BDI rihurikiyemo imvukira zo mu Burundi ziba muri Leta z'Ubumwe za Amerika zihaye intumbero yo guteza imbere Abarundi kandi rikorera mu gisagara cya Los Angeles muri California nk'uko tubivuze aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Serelin ndabaramukije.
Ndabara mukije Aloise.
Ego me, murakoze kubona mwigoye mugafata akanya kugira muganire n'ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kudutumira.
Ego me, umutumire agira kabiri ni umufasoni Felicite Nihoreho arongoye ishyirahamwe Rema mukenyezi gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Ariko mu buhinga bw'ivyuma batubwira yuko avuye ku murongo wa telefone babandanya bamurondera mukanya. Nyakuba wa serere abarundi muba muri leta zumwe za Amerika mwaragarukiye ku munsi wa kane no kuvuga ejo haheze ku miryango amajana 2 yo mu kigwati cha Kagwena muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mwafashije abakenyezi bibungenze n'abahetsa abana bakiri kwibere ni kicatumye mwitaho abantu nkabo canke mufata iyo ngingo yo kujya mu Burundi
murakoze kumbaza iki kibazo twebwe abarundi durikiye muri BDI Burundi Development Initiatives tumaze kubona uruzuba rwahitiye mu Burundi byaraduteye umutima w'ikigongwe uko naho twari tumaze iminsi dukora dufite ibindi bikorwa twabonye yuko ari umwanya mwiza wo kugira dufashe abakenyezi aho baba mu gihugu twavuyemo kuko burya iyo umukenyezi abuze twebwe twakuriye mu Burundi tingira turabizi umubyeyi agiye gusoroma ntaronke cyangwa aje gusuma ntaronke umuryango wose uramerwa nabi niho rero twaciye dukubita inzu ibipfunsi turavuga tuti icyo turonse cyose nicaba gitoya turaba icyo fasha hanyuma dufashe ahantu twibaza yuko hababaye gusumba handi nkuko twabyumva ku maradiyo nkuko abantu babitubwira niho rero tuje tuvuga tuti twebwe turi ngaha turafise ibyo tujya n'ibyo dusigaza reka turabe ko aricyo twokora ku mufuko turabe ko tugarukira ku miryango imerewe nabi nuko byatanguye rero bidufata nk'amezi 2 kugira dutorokanye intererano mu Barundi bari ngaha benshi niho rero twavuga tuti reka dushike ku bamerewe nabi nk'uko twabyumva ku maradiyo leta yari yahamagaje ko ababishoboye bofasha byaduteye agateka rero kubona yuko dushobora kugica tumariye abarundi aho tuva aho twavukiye.
Ego me murakoze nibutse batwumviriza ko serere ntahitagabira ari ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika turiko tuvugana hari mu gisagara Los Angeles muri leta ya California. Umutumire wa kabiri twari twabwiye ko twamubuze barabonetse Felicite Nihoreho arongoye ishyirahamwe Rema mukenyezi gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Felicite ndabaramukije
Nahoro.
Egome ishyirahamwe Rema mukenyezi niryo ryakiriye imfashanyo yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba bantu ba BDI mwamenyanye gute, mukorana gute?
Aba bantu ba BDI turazimanye twaramenya tumaze kugira ishyirahamwe Rema mukenyezi twararondeye hirya no hino amashyirahamwe ashobora kudufasha gusa turonka ishyirahamwe ry'abarundi ryari muri leta zunze ubumwe za Amerika baratwemerera kubasha gufasha abakenyezi bari mu bibazo baradufashije rero baraduhaye ibifunguzo turashikira ku bakenyezi bamerewe nabi bo mu Kagwema barasabye abakenyezi bibumbenze n'abakenyezi bosa.
Egome abakenyezi bibungenze twavuze yuko ari bo kumbure bamererwa nabi kuruta abandi, ariko nta cyumviro cyo gutandukira abandi bakenyezi ko abafise ingorane ari benshi.
Ishingiro turagifise ngo intumbero y'ishyirahamwe umukenyezi Rema urumva n'izina ryaje nde ni bimeze umukenyezi Rema kuko umukenyezi ashoboye byose umukenyezi afashe intumbero kiragenda neza abo bakenyezi iyo tugiye kwandikira igihugu cyose izo shyirahamwe Rema mukenyezi ni ishyirahamwe twatanguye kuyumvira ku 2008 twatanguye gukora mu 2010 ibi ni byo gusa mubonye imbere y'ibyo hari ibindi twakoze.
Ego ibyo mwakoze mwashobora kubitudondagurira mu ncamake?
Turafise ibyo shyirahamwe ryacu turarima tukorora barahaye abakenyezi ibitungwa bito bito impene ingurube bararimye imirima y'ibigori ibiharage amaye duheje kurima turaba tuje twose mwindu turajya hamwe tukora ubundi kwa rose tukabagaburira kuko ntawe akora mu nda konje kandi tukabagaburira ibyo basimbuye ni tukabishyira mu kigega ama tukabagurira amayiniforume abakinezi adukatisha ibikorwa byinshi hari abakirira n'amashuri y'abana tuguma dukorana.
Egome, reka tugaruke kuri Serere Ntahitagabira. Serere, iki gikorwa mukoze mu Burundi ni cya mbere canke hari ibindi mwakoze imbere yaho?
Murakoze. Muri BDI twari tumaze gukora ibindi bikorwa byinshi mu Burundi naho bitari mu gihugu cyose. Ishyirahamwe ryacu ryatanguye mu 2012 ariko twatangiye gukora neza tuzi gukorera mu Burundi mu 2014 niho twatangiye kuzatarungika imfashanyo zo gufasha ugwaruka rujya bita rutagira ababyeyi muri Mukenke nibaza ko ari muri Muyinga. Uko dukora yo twebwe muri BDI twebwe kubera turi ino dusanzwe turi abantu tuba hanze twebwe tugeje no gutorokanya imfashanyo ishobora gutuma mu Burundi haba iterambere. Iterambere naryo rikaba ritangura ku bantu bafite amagara meza bajya neza hanyuma bagatandukira ibintu byo kwiga neza. Uko dukora rero turaba amashyirahamwe ari mu Burundi asanzwe akora afise ibintu bishikira abanyagihugu bishobora gutuma abanyagihugu batera imbere niwe rero dusaba yuko batubwira imigambi bafise tugakorana twebwe ngaha muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukarondera izo mfashanyo maze twazironka rero tugakorana nayo mashyirahamwe asanzwe ari mu Burundi. Nuko dukora urumva rero ko twatangiye gukora kuva mu 2014 turasanzwe dufasha mu gutanga ifungurwa kugwaruka rutagira ababyeyi mu Kenya no gufasha mu ishuri ubwo gwaruka kwigamo aho nyene mu Kenya.
Ego imbere yuko twakira abifuza kugira ico bashikirije izo mfashanyo mutororokanya mukora ku buryo bwanyu canke murafise abandi bafasha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Byinshi interanyo nyinshi turonka ziva mu banyagihugu bo muri Amerika. Abarundi ubwa mbere dusaba intereranyo ivuye mu Barundi twebwe dusanzwe tubanga ariko izindi interanyo turonka ziva mu Banyamerika no mu yandi mashyirahamwe yino muri Amerika asanzwe atanga imfashanyo nkuko mwamubizi mwebwe murazi ko ino ari amabanki ari amafondasiyo urayitura bakababwira uti turafise umugambi wo guteza imbere ahana hakacanye abantu aba bantu hanyuma bawushima bakabaha iyo mfashanyo. Twibaza rero ubuko dutangiye gukorana n'abakenyezi kandi tukaba tuzi ko abakenyezi mu ngo no mu iterambere ry'igihugu canke ingo ari kirumara nibaza yuko dushobora no kubandanya tugakora indi migambi izoshobora gushikira abakenyezi benshi.
Egome, murakoze. Twibutse batwumva yuko abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango amajana abiri yo mu kigwati cya Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza aho bafashije abakenyezi bibungenzi n'abahetse abana bakiri bato ni mu ntumbero yo gufasha ababangamiwe n'uruzuba ruhitiye mu Burundi. Abatumire dufise ni Serere Ntahitagabira harongo ishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu mfunyafunyo y'icyongereza ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gisagara cya Los Angeles Leta ya California. Umutumire wa kabiri ni Felicite ni Horeho aribo bakiriye izo mfashanyo biciye mu ishyirahamwe Arongo Yerema mukenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi. Kuri telefone turafise abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije. Inosa mwiriwe. Ego Inosa, murihe mwifuza gushikiriza iki?
Ndingaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ego me kibazo mu gitumbereza nde muvugo mu gitumbereza ko?
Ego me turashimiye iryo shyirahamwe riri muri Amerika rya rirafasha abatishoboye tukaba twarakengurutse ku mfashanyo baherutse gutanga hama tugasaba yuko bozunguruka nko mu makomune yose kubera naho nyene hariho abataco bafungura abatishoboye naho nyene bakaze barabagarukira ko kama nkasaba ko cyotera imbere nk'abandi ko cyotera imbere bakaze babibuka n'abandi mu makomune yose bakazunguruka kugera nabo nyene baze barasabikanya utwo barose.
Ego me murakoze reka twakiye na Reveriano. Reveriano mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me muhagaze he mwifuze gushikiriza iki? Be ntitukumva neza.
Aki mpagaze Bujumbura.
Ego me mugire ico mushikirije.
Okay, iki nasha gushikiriza ni nko kubashimira. Brako kigoro bagize ko gufasha abarundi bene wabo bahuye n'isago. Uko bona tumira nabandi kugirwa mutima mwiza ama uwo mudama rongo y'ishame na umusayi uko yo fasha no muzindi ntara kugira ishame rishya afasha abakinyi.
Ego me murakoze nibaza naho telefone tumvikanye neza icyumviro cyawe cyashikirijwe. Reka tusabe serere ibindi mutekanije mu yandi makomine nibiki nivyo Inosa yababajije.
Ego Inosan ahubwo na Reveriano bose bashimye nanyu nashaka kubashimira kubona bashimye kubwishyira hamwe ndongoye nashaka kubamenyesha yuko uyu mugambi si umugambi dushaka tuzohereza ngaha gusa kubera igihe twatangura inshingano yacu ni uko tubona yuko Uburundi bwose buteye imbere niyo nshingano yacu ya nyamukuru. Urumva rero ubu twabigize kubera habaye ingorane kandi urumva ingorane zikama zihari ariko twebwe icyo dukora nuko umwanya wose tuguma turondera imfashanyo hanyuma tukaraba naho ishobora gukora n'icyo ishobora kumarira abanyagihugu. Muri iyo migambi rero dufise tuvuga yuko keretse gukora n'andi mashyirahamwe tuzogerageza twegere n'abajejwe intwaro turabe ko dufasha kugira dushobore gukwira mu gihugu cyose aho dushobora kugira nk'imigambi y'iterambere turetse ibyo byo gufasha abantu bizizwe n'inzara tuvuge ko nk'ibintu by'amashuri turazi ko ngaho mu Burundi bikenewe ibintu by'ubumenyi bwa none kugira abantu baheze amashuri bashobore kuronka ubumenyi bushobora kubaha akazi bamenye gukora batera imbere. Iyo niyo migambi cyane cyane dushyira imbere kuko burya umuntu umuhisi niwo muhisi wo mugisha kuyiroba. Niyo mugambi rero dufise nuko tuzogarukira ku bamerewe nabi ariko tubategure ahubwo no kugira icyo bimariye bonyine batagumye basabiriza. Niyo migambi rero dufise ubu aho novuga ko kiretse iyo migambi tumaze kurangura ubu tubandanya turondeye izindi fashanyo zizoshikira ku banyagihugu benshi mu buryo butandukanye harimo n'ibyo kubigisha byo kubaronsa ibintu bishobora kubatuma bagira imigambi yabo iterambere. Nuko rero kandi twizeye ko mu myaka atari myinshi tuzaba twakuye mu gihugu cyose.
Ego me murakoze reka dutandukire Felicite nihoreho nawe uyu Reverie yamusabye yuko nabo bokwira mu gihugu cyose. Felicite cyo mwishura Feliste turongeye kumubura kuri telefone ariko turafise abandi bakigomba kugira icyo bashikirije. Turafise Cedric kuri telefone. Cedric mwiriwe?
Amiwe neza.
Ego me mwifuza gushikiriza iki?
Bana bafatiye mu hagati ariko nagomba kubatera intege yewe muri rusange.
Reka tukubwire ibyo turiko tuvugana ko abarundi baba muri Leta Zunze z'Amerika bagarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango ishika 200 mu kigwati cya Kagwena muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza babahaye ibifungurwa babicishije mu ishyirahamwe Rema Mukenyezi rikorera muri iyo ntara ya Bubanza. Mu mwobandanya rero nibaza ko muvyumvise tufise abatumire babiri.
Yego ama abatumire babiri no kuri ndabashimiye cyane kuko baragohora no mutima w'igongo nk'uwo ariko nka cyangwa ngira ndabasaba ko bo bagize imigisha bakaba bari iyo muri Amerika bafise bubaje nk'ibafise amakonesansi bazinanye n'abantu benshi batandukanye ngaho nagomba kubasaba ko bogira agatererano bohereza nk'aba bantu ana aro ino mu bindi bihugu aro impunzi zamerewe neza n'iziri na ino mu Rwanda ari bindi ziri cyane cyane izayizaye hariya mu Buganda imbana kivale nagomba kubasaba yuko bogira nk'akantu bakaraba ko bari mu buzima butajyoshye kandi nabo nyine bakeneye gufashwa.
Ego me murakoze turasubiye kuronka Felicite ibyuma nti umurongo imirongo ntimeze neza i Burundi niko tubwira Felicite hari wari yabajije imbere yitwa Reverie hababaza igituma mudakwira mu zindi ntara mu mwishyure umwanya muto yinge imbere yuko tubandanye.
Ngande kumara mu Reverie
yego
twebwe uko bimeze iri shirahamwe ryacu mukenyezi Rema nirikorera mu ntara ya Bubanza ni shirahamwe ryo mu ntara yaguke mu ntara ya Kibitoke cyewe na horandi mu depute mo yato mu 2019 mu 2015 ndumbe tsaje dikiringo ariko ndi rutse niri witi nibona shingishira hamwe ya mukenyezi Rema ari hurikiye mu bakenyezi mu ntara ya Kibitoke mu 2019 niyo twakora kwemererwa kugaragara turamaze nko gukwira muri meza y'intara ya Kibitoke twarayafashije ifungurwa twarayafashije ibifungwa duto duto nk'uko nari nabibabwiye impene ingurube n'umukanyi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaraje kuturaba mu bindi bintu tugitangura aratuzanira impene araduhereza amasuka yo kurima kuko byari shyira mu kwira yangira byo kurima baraduhereza n'amashine yo kubarira ibyo biri mu banyagihugu bariko barabikoresha kandi ndiko ndabikurikirana n'ubu ndiko ndava mu Kibitoke kuraba aho babigegeje
none mo ntaguciriye
yuko
yego ntaguciriyemwo muri ko
kubanza gusa
yego ntaguciriyemwo
uko mu Kibitoke twakoze ubu natiko turagenda mu zindi ntara ko tuzaturonka indi maze ziraduhezagira uko turegera n'ahandi.
Ego me ntaguciriyemwo izo ntara zose aho suvuye uri kuragendera n'abakenyezi gusa muri ko murafasha byifashe gute bageze ku rugero rungana gute
naho twatanguye mu ntara ya Kibitoke barameze neza kuko twarashoboye kubigisha ingene umukenyezi nyine ashobora kwifata mu bihe byoroshye no mu bihe bigoye nyine ashobora gutunga iyo mpene yayirose nyine ashobora gutunga iyo nkoko yayirose ikagira akamaro
Ego me urakoze reka twakire kandi Serere nawe yishure Cedric yavuze ibibazo by'impunzi navyo yuko ari cyo mubafasha ko Serere
mwiriwe Cedric ikibazo ni cyiza nasha kumenyesha Cedric yuko twebwe hano muri Amerika amashirahamwe akora ibyo ibijanye n'ibintu yaremerewe gukora wumva kubera hari amashyirahamwe menshi yusanga yabayeho kugira afashe impunzi ayandi agakora ibintu bijanye n'ibintu bizwi n'amategeko wumva rero kuri twebwe biratubabaza cyane kumva yuko hari abarundi bene wacu bariko barabara mu nkambi twebwe mu ishyirahamwe BDI ntitwari bwabyumviye yuko dushobora kujya mu nkambi kubera wumva tuyumvira yuko hariho ayandi mashyirahamwe asanzwe akorera mu nkambi ugasanga iyo ugiye kubaza nk'abashobora kudufasha ikintu cya mbere bakubaza ati wewe umugambi wawe ni uwahe ni umugambi wawe nyamukuru babonye rero ari ikintu kitajyanye n'icyo wemerewe gukora bashavuga ati none ni kubera ikiwo bavuze tugira ufashe mu Burundi hanyuma ukaba uri kuragenda gukorera mu bihugu bindi kandi hariho amashyirahamwe nka Croix Rouge HCR ibijeje iyo ni intambamyi ya mbere yo gufasha abantu bari hanze mu ishyirahamwe ukumva ubu intererano twahitaze nk'ishyirahamwe iyo abantu babigize ku gatwe kabo biroroha ukumva murashyira uburyo hamwe mukavuga ati tubirongitse hana ariko twebwe ku bwa BDI ntishobora gusaba imfashanyo tuvuga tuti twitwaye mu nkambi kuko bacabona ko tugiye gufasha impunzi kandi tutari mu byo gufasha impunzi nuko nicyo cyambere no mumenyesha ariko ndazi ko hari abarundi benshi bari ngaha bahora batorokanya imfashanyo zo gufasha impunzi harimo n'izo
zo mu Rwanda no muri Tanzania ndaza amashirahamwe n'abarundi bo mu maeta amwamwe yo ngaha muri Amerika yama yabigize kandi rero iyo byabaye twegwe dufise uburyo turatanga kugira bushikire abo bose bugene iyo fashanye bigenewe nuko rero naje kumubwira yuko ntitwibagira abarundi ariko babaye bababarira mu nkambi ariko uburyo bwo gutangiza mfashanyo nibwo butandukanye muri BDI urumva ntishaka kubyumvira ibyo
murakoze reka twakire Macumi kuri telefone Macumi mwiriwe
ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nariko batumvira nabo batumire ndabahaye mwiriwe
yego me shikiriza icyumviro cyawe cyangwa ikibazo
yego murakoze yego bwa mbere no reka mbade bose hariho abaciye umugani bati kurobera umuntu wo mwigisha kwirobera nta kuntu abo bantu Imana yahezagiye kugufasha nta kuntu wabona ko bufasha izo mpundi aho byaba bishoboka bakabaronderaho uburyo botaha hako bodo arabafashiriza ngaho aho babona yuko umutekano wobo uhari bagashobora kuruta baratanga n'impanuro kugira ngo bareke kuguma muri ubwo buhungiro kuko si bwiza
ariko Macumi
kuganira ko
Macumi
abo bantu
Macumi aba bantu bose ko ari babiri nta numwe akorera mu gisata cy'impunzi ziri hanze bafasha abanyagihugu cyane cyane abakenyezi ubu turi ku bakenyezi bariko bafasha abakenyezi bari mu gihugu mu Burundi ntabwo bariko barakorera hanze mu kambi nagira ndagukosore
murakoze cyane none abo bantu bahora baba muri Amerika mugabo baje gufasha abo bakenyezi bava muri Amerika
ego me na abanyamerika b'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barunga ikifashanyo mu Burundi
sawa nashaka rero ndababaze keshi abantu baba bari hanze
munyarutse
iyo turiko turavuga ati mu Burundi hariho umutekano uriko uragaruka abantu bari hanze keshi ntibakunda kubyemera bahora bibaza ati mu Burundi kumbure no gushikuza abo bantu ko numva ko baragendera abo bafasoni bo hagati mu gihugu umutekano wabo babona ukwiye umutekano mu Burundi babona uriho kuburyo n'abanyamerika bari ngaho abarundi bari ngaho muri Amerika uwoshobora kuronka ico yoronka ko yoshobora kukizana hanyuma kandi kabado nibyo Imana ibahezagire kuko abarundi turakeneye gufashwa kuko nakare murazi yuko twagumye mu njyane cyane cyane bitewe n'ibya politiki abantu batabyumva kumwe none nta kuntu boshobora no gufasha mu bisata byose bagafasha n'abagabo kuko hariho n'abagabo nabo nyine usanga bafite ingorane hamwe bogira icyo baronka mbega n'abagabo nabo bari muri Amerika boshobora kuza gufasha abandi bagabo nkabo hama kumbe narashaka kamera yede
mbuga
ni ego nibyo nabandi bokura hakarorero kugira ngo bagaruke bafashe igihugu cyabo kuko burya nta wanka konkanye ngo agwaye amahere nubwo Imana yoba yahetagiye umuntu agashobora ku gutera imbere akaja mu kindi gihugu nashaka abantu bose baze babonereho hakarorero kuko hariho abarundi benshi boshaka bashobora no gufasha igihugu cyacu kuko uburyo dufise si bwinshi cyane mugabo benshi nubwo ufise kimwe cyanke bibiri hanyuma Imana ikadobahezagira murakoze
ego me murakoze Macumi aravuze ikibazo cy'umutekano ariko nibaze ko turiko tuvuga ikibazo cyo gufasha abakenyezi ariko n'iby'umutekano nibaze ko ata kibazo barashobora kugira icyo bavuze ku mugihe babafise icyo bavuze ko babagije ni ibintu byo gufasha abagabo serere ntahitabagira reka tubasabe mutangure mu mwishure
Macumi mwiriwe ibibazo babagije ni byinshi ariko kuri ibyo by'umutekano mu Burundi nibaza yuko ntawe reka gufasha ngo hari umutekano muke ahubwo iyo hari umutekano muke ni abantu barekwe gufasha ahubwo kuko twebwe iyo twumvise mu Burundi hari umutekano muke bibyatangaza kandi bikatubabaza ariko naja kubamenyesha ko haragezi igihe niyo turiho turarondera imfashanyo murakubwira ati none amahera mugiye muyatware mu gihugu ki bavugamo ibintu ibinibi
ariko nkuko nabivuze mu ntango twe dukorana n'amashirahamwe ari mu Burundi turababaza bimeze gute bakatubwira kandi urumva ugiye hose igihugu kirimo abantu bakibamo habaye hakeneye ko uhashika ukabafasha urumva rero twebwe turizeye yuko igihugu gitekanye kandi kizobandanya gitekana kuko burya umutekano uraba muke hama ukagaruka kandi turazi yuko ntahama hari umutekano ijana kwijana ariko rero ngira twararabye byahike mu Burundi ngira byaratumye ibikorwa byacu biri bidakorwa cyane kuko mu mwaka uheze ngira byinshi ntitwashoboye kubirangura kubera abantu baguma biyumvira ati ntawufasha ntawe twara amahera mu Burundi ko n'umuntu aguhaye amaherino arakubwira ati none uyashikana hariya gute umva ibyo kuri twebwe umutekano uratuma abantu bavuga ko umutekano ari muke biratuma tudashaka kuronka imfashanyo tufashisha abarundi nashaka ahubwo numire abarundi yuko tugerageza tugafasha ahubwo tukavuga neza igihugu cyacu tukaraba tukababwira ko igihugu gikeneye imfashanyo kugira nizo mfashanyo zishoboye kuboneka kuko utumye tuvuga ngo nta mutekano n'imfashanyo zirakehana iby'amapolitike nabyo twebwe ntitubijyamo kuko hari igihe usanga ari ibintu bisamaza ngira abantu baba bamenyereye ibivugwa muri Amerika haravugwa no muri Amerika ibintu bya politiki nikibuza yuko abantu tuzinduka ku mirimo tugakora ibyacu ubuzima bukabandanya no mu Burundi rero tugikuru twosaba abarundi nuko bokwiga gushyira politiki iruhande y'amatora aheze bagashyira politiki iruhande bagakora ibintu bibateza imbere kuko nibyo bitubabaza tubonye yuko abanyagihugu badatera imbere kubera abanyapolitiki baguma babajuragiza ibyo biratubabaza cyane kuko iyo politiki itagenze neza umutekano ukagenda nabi abanyagihugu nibo bababara nibo basubira inyuma mu nshingano yacu rero ko tuvuga duti duteze imbere Burundi tuzotera imbere ari uko abarundi duciye ubwenge tukamenya tuti politike ni politike abatowe nibatware abatatowe nabo bitegure ibindi bashobora gukora dushyire ingufu hamwe duteze imbere igihugu rero tubibona twebwe
ego me murakoze
yabuze n'ikindi kijyanye n'abagabo akanya gatoya
reka mwihangane gato icy'abagabo tukihe madame Felicite Nihoreho kuko nibo bari ku kibuga i Burundi tubabaze yuko hari icyumviro cy'uko bazotandukira nabo abagabo Felicite muratwumva ego Felicite ego Narinda kubajije hari macumi yari yabajije ati mbeko mufasha abagore nta cyumviro cyo gutandukira ku bagabo ko nabo bashobora kubangamirwa kandi nabo babangamiwe n'uruzuba
Erega macumi amenye yuko umugabo n'umugore nawe ari umwe urugizwe n'umugabo ntagizwe n'umugore n'abana iyo ufashanye ufitiye umugore tuba twizeye yuko ushikiye abantu bose mu rugo kuko umugore ntahandi abicisha abijyana muhira iyo bije rero nabo yabyakiriye umugore ari ku muryango wose uwo munsi barafunguye ntabwo rero twebwe niyema mukenyezi duhaye umukenyezi tuba twizeye yuko n'umugabo
n'abana bose
yego n'abana bose barafikiye kabisa
murakoze ikiganiro ni muri Isanga ku ijwi rya Amerika abarundi baba muri Leta z'Ubumwe za Amerika baragarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango 200 yo mu kigwati cya Kagwena muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza n'imfashanyo zari zigenewe abakenyezi bibungenzi n'abahetse abana bakiri bato abatumire dufise ni Serere Ntahitagabira arongo yishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu funyafunyo y'icyongereza rikorera ha muri Leta z'Ubumwe za Amerika rihurikiyemo abarundi babaha muri Amerika umutumire wa kabiri ni Felicite Nihoreho arongo yishira hamwe Rema mukenyezi rifasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi Hakizimana turamufise kuri telefone Hakizimana
mwiriwe
yego mwiriwe munyarutse mwifuza gushikiriza iki mufise ikibazo
akabazo no cyangwa kubaza nashaka mbaze kubijyanye n'iyo sosiyete yabo barundi bari muri Amerika bazanye imfashanyo yo gufasha bashyiriwe n'ubuduba ngaha ibibanza mbega bamaze kuba ari abarundi iyo sosiyete nta kuntu ishobora kuba yoza mu Burundi ko amahoro ariho atangorana none niba nk'abantu bitakiza bivana muri Amerika ari abarundi babizana ngaha mu gihugu cyacu ubwo ntibyaba bitwara uburyo burebure nakabazo narinzise abatumire sinzi ko bashobora kwishyura
yego reka serere nyine ace abishyurira kuko nibo niwe mbona ikibazo gitumbereye serere ntahitagabira mu mwishyure
ego akizimana icyo kibazo ni cyiza cyane ego twebwe muri Amerika ubirishyiramo twarishyize kugira dufashe ariko biratugora kumva benshi tubino muri Amerika usanga dufise ibindi bikogwa irishyirahamwe ntiturikoreramo iminsi yose usanga dufise ishyirahamwe ariko dufise ubundi buzi dufise n'ingo ziba ngaha abana bacu bari ngaha urumva rero kugira tuzane ishyirahamwe mu Burundi ikintu cya mbere uvuga uti ninde azoritwara ngaho canke imfashanyo izoboneka gute umugambi wacu rero nuko aho kuza ngo tuze tube mu Burundi dushaka gukorana n'amashyirahamwe asanzwe ari mu Burundi ashikira abanyagihugu afasha iterambere ry'abanyagihugu kugira twebwe umwanya turi ngaha sinzi uwari yabivuze ubwa mbere avuga ati mwe murashaka kuba mubonana n'abantu benshi burya ngaha muri Amerika niho tubona yuko hari abagira neza benshi ahantu dushaka kuronka ubwo buryo ngo tuma dukora iryo terambere mu Burundi umugambi wacu rero ni uko dukora turi ngaha tugakorana n'amashyirahamwe ari ngaho mu Burundi twizeye kandi tubona yuko ashobora kugira akamaro iterambere ry'igihugu ngira ni nuko no mwishyura
ego me nibaza ko yakumvise reka twakire Eliya nawe Eliya mwiriwe
neza
ego me mugire icyo mushikirije mu nyarukije
ego me murafata kunyakira ku isi cy'Amerika
ego
yewe kibazo cy'uwanjye ndashimiye cyane abo bantu biyumviriwe mugambi mwiza cyane rwose abantu biraboneka yuko bari mu bukene butagira izina na cyane cyane urabona ubuharakenya igitoro amatara abantu birirwa bicaye nta kazi nk'abantu batishoboye baribonekeza mu ntara ya Murambwe cyane cyane mu gace ka komine Mbuye sinzi yuko wa mufasoni yoba hasi naho niboshika bakaraba abo bafasha n'abakeye ama batohore kucyo kweri cye nta kindi noshobora kuvuga atari ukubakengurukira cyane rwose kuko urumva bakora igikorwa cyiza kuko abantu aho nikora nibo bantu ba mbere mbona bo gufashwa nko ku mitumba ya Buyaga hari ikuye cya Buhangura hariyo benshi cyane rwose hariya za Mukere hariya Miseka hose bo baraba kora sose cyane
ego mico kibazo cyane cyane kiraba Mufasoni Felicite ni horeho ari ku kibuga mu Burundi Felicite imuramvya mu batekanije iki
murakoze nabakuye yuko ishyirahamwe ryavukiye mu ntara ya Cibitoke ari naho rifite icyicaro kimuri bubanza ryavukiye mu ntara ya Cibitoke mu hakosori
yego murakoze
icyicaro gene naho mvuka gufasha mako mu ntara zose nitubyase turiko umugambi twatangwe kandi twiyemeje tugeze ububanza twahereye mu Cibitoke uko imana iza kumiduhejagira tubasaba bagira neza bariyo hanze tukuronka n'abandi bari ngaho mu gihugu ahubwo bose bahaguruke dufashe abenegihugu tubibone kumwe tubone ko ari inshuti tubone ko ari umuryango dukwiye kubafasha bose aho ntashitse n'ibindi shyirahamwe biyumvira ko bishobora gufasha bijya ubishoboye kwese kuko imana yagihezagira umuntu afashe nk'uko abandi bose babikora mu butandukanye saho gusa usanga abanyagihugu bamerewe nabi ariko nibaza yuko umuntu wese uko umuntu agiye umuhezagira ariko ashobora kuvuga ati reka genge ni mwaka ajya agace ndashobora gufasha ibi unetse ndashobora gufasha ibi hama tukubaka igihugu cyacu neza nawe nigeze kumva wabuze iby'umutekano ye n'ubundi Bujumbura kabisa umutekano uriho ntibatinye kujya gufasha abiwabo nibaza ahubwo dufashanye tubaka igihugu kuko kigiye kumara igihugu cy'iwacu naho bari muri America urumva ko batangiye kuyumvira iwabo n'abari za Canada bose bari yumvira dufashanye kubaka igihugu n'iki wacu ni Burundi intego twese yaduhetse nkatera kamo rero yuko abarundi bose barashoboye n'abanyamahanga yifuza kudufasha badufashe
mu buryo butandukanye cyo imbere yuko twakirana ni yase nongere ndakubaza akabazo kamwe izo mfungwa zari zigeneye abakenyezi bibungenze n'abahetse ni kuki mwahise mwabuguza
twahise mwabibungenze n'abahetse kubera inzara y'umuntu yonsa ubutanguye konsa ubu uri kuragaburira abantu babiri ufisinda naho wibungenze n'ubundi buri kuragaburira abantu babiri ndio umuntu ari kuragaburira abantu babiri n'ugaburira umwe biba bitandukanye niho rero twahisemo abakenyezi bibungenze n'izi nagishyiraho mu gihe wacunze ko ari mukenyezi Rema atunganirwe
ego mereka ndakigarukane kuri Serere ntahita gabira abakenyezi bibungenze hamwe n'abahetse nibo bahisemwo kandi izo mfashanyo nimba mwazitanze ejo kuwa kane nibaza ko zitazomara indwi abakenyezi bahetse n'abibungenze iminsi izokurikira bazocamira gute
well, kibazo cyiza cyane iyo umuntu wese yatanze imfashanyo arabyiyumvira akavuga ati none ifashanyo ni na tanga iza gufasha bangahe ikumisi ingana gute kubwacu rero twebwe ibyo twakoze kwari gusahiriza aho tuzi nabandi bashobora kuba bari kwarasahiriza ngira mwabibutse nari nabibutse bwa mbere twarumvise akamo katewe na leta turumva yuko hari ayandi mashyirahamwe ashica ku bantu bamerewe nabi n'icyo kigoyi kitiye twebwe icyo twakoze twavuze tutireka naho ari gatoya katamara ukwezi dufashe umuntu wese burya umuhaye ikimumaza iminsi itatu itanu harye haze ubundi agafatiraho washikice umva rero twe twashatse kwifatanya n'abandi si twe tubikora twenyine ko ngira nitwo bishobora umva twashatse gushyiramo intererano y'iwacu abandi babishoboye nabo ahubwo nkuko honorable yarabivuze nabo nibabashikire baterere batanga intererano yabo kugira dufundikanye uwo mugozi dushobore ko dushobora gushika kuyo ntumbero yo kurwanya icyo kigoye
ego mu kiganiro ni muri isanga iganiro giharigwe abakenyezi turafise Ananias kuri telefone. Ananias mwiriwe?
Yeah, mwiriwe.
Ego me muri he mwifuza gushiriza iki?
Turi mu Burundi mu ntara ya Ngozi.
Ego me munyarutse?
Ego nta bintu byinshi navuga.
Ego turakumva bandanye.
Ego kabisa nagomba gushimira abantu bagize umutima w'urukundo kumvira kuri bene wabo b'Abarundi bari ngaha mu Burundi barimo barahicwa na kigoyi.
Ego turakumva bandanye.
Nagasaba yuko bitera ngahe mubanza gusaba gukwira no mu ntara zose zigize Burundi.
Ego me urahejeje? Ego reka twakire kandi Pascal kuri telefone mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego me munyarutse?
Nagomba kubanza gushimira ababyeyi bacu bari mu mahanga baravuye Amerika biyumviriye icyo cyumviro cyo kumufunga bahifuza kubabaza nko mu ntara ya Cibitoke hariyo nk'ibitoki by'ibyinshi byavamo inzoga z'ubwoko bwose amajine mugagaherera hano mu gihugu mugohoza nabo bakarondera nk'uwundi muntu abyansete nakabifata neza natwe mu Burundi tukaronka nk'ikinyobwa nk'icyo tukaza kibarungisha muri Amerika nicyo tukaronka natwe amadolari igihugu kigakuma gitera imbere kugira ngo uno munsi hashyikiwe abanyabubanza mugabo iyo bazanye indi migambi y'iterambere igihugu cyose kirashobora kigashyikirwa bakazana amafaranga asanga ntibafashe gusa abafise inzara ahubwo badufashe no kugira ngo niyo nzara ntigisubire no kubaho mu gihugu mu kuzana amahinguriro kuko niyo nabonye afasha abantu benshi ugatuma n'igihugu gitera imbere. Ama agomba kubaza nk'uwo abo barundi bari muri Amerika bari bazagira kudufasha, nubwo hari abandi bene wacu ari ahubwo bagenda bakavuga ati imfashanyo ni bakazigirira niyo zovuye aho gihagizeho ko bakagomba kuzigeshiya bakagomba kuzigoroka n'igihugu aho barundi nk'abo wewe nk'umurundi afasha abahanuye saye nk'abo barundi bavuga ibyo ahora bahura kugira akanama k'abariyo bagashyikiriza icyiyumviro tukiri umukenke abo bantu badashaka kwisiza biva hanze bishikire mu Burundi. Ndabashimiye ibibazo nahise nisoma.
Ego mihi ibazo bisa n'ibitumbereye serere ntahita gabira. Ego mihi izo mfashanyo mwarazitanze nkuko twari twavuze zica zihera nta kuntu mwe kwiyumvira kuzoshinga ikintu kiboneka kizoza kirafasha abo banyagihugu ndetse naho hatoba muri izi ntara gusa no muzindi ntara z'igihugu.
Pascal abagiye ibazo byiza cyane rwose murakoze kuba inyibutsa. Kuri ino bijanye no gufasha nkuko nabivuze bwa mbere BDI inshingiro yacu no guteza imbere igihugu. Umva guteza imbere igihugu rero harimo no gufasha mu gushira abamashira hamwe aba imigambi yose ishobora gufasha umunyagihugu gutera imbere. Ariko nkuko nabivuze twebwe ubu aho tugeze twe twatangura ayo mashira hamwe ahubwo twofasha abari ngaho gutangura ayo mashira hamwe. Uko nabivuze ni twe turino urazi gutangura ishyirahamwe uteza kuba ariho uri ukaraba ibikenewe ingene izokora twebwe ahubwo nashaka mfatireho aka kajyo ntume abafite iyo migambi yose bashobore kuyidushikiriza kuko iyo tugo turarondera imfashanyo abari umugambi twavuganye twabwiwe n'ishyirahamwe riri nko ngaho mu Burundi hanyuma tukawukorera ko tukarondera imfashanyo ikwiye kugira umugambi uranguke. Muibiri abavuze rero by'amashyirahamwe n'ibintu biri mu migambi ihambaye ya BDI. Nkavuga nti rero ibi nizeye ko tuzobishika ko mu minsi iri imbere ni uko tubandanya dukorana n'ayandi mashyirahamwe. Icyo ni icyumviro cyiza cyane ahubwo yazanye ibintu byo kugira amaji y'ibitoke. Umva nk'icyo ni icyumviro cyiza habonetse umuntu ashobora kugira iyo konsepti iyo proje ikaboneka bakaduha uwo mugambi tuwukorera ko tukarondira imfashanyo kandi turashobora kubishyitsa. Yabagiye nibavuga ati ngo hari abazibira imfashanyo nibaza yuko twebwe ngira ntibiradushikira turabona abatuzibira imfashanyo kandi nkuko nabivuze turagerageza tukaraba abantu dukorana basanzwe bari ngaho umva ibyo kuzibira imfashanyo kuri twebwe ntibiradushikira n'ibyaba bibaho rero umva nanjye nubahanura nti nibareke ahubwo dufashe igihugu kuko burya abantu bagumije mu bukene ntacyo uba uri kurashikira kuko nawe ubwo bukene baje kugarukako. Reka rero nuhanura abo bose rero kwisubira ko ahubwo tugafasha abanyagihugu kugira batera imbere.
Urakoze. Reka tugaruke kuri Madame Félicité Nihoreho. Muhabwa imfashanyo n'amashyirahamwe atandukanye ndetse Irema mwutubwira abandi babafasha ngaha mu Burundi.
Aha mu Burundi munashoboye kudufasha tugitama gufonda Rema mukenyezi Irema nari namubabwiye n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tuba yigeze kudufashisha impene n'amasuka n'amarozwaro yo kuvomera imirima yacu twari dufise y'amashyirahamwe. Inyuma yica nawe yashoboye kudufasha usibye n'ishyirahamwe rya Leta Zunze za Amerika ryiyumviye ko bajya bafasha abakenyezi ntayindi fashanyo twari twaronse.
Ni ukuvuga rero ndetse iyo mfashanyo mwahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gushika ubu niyo mwari mukigira ko imbere y'uko BDI ibafasha?
Ego natwari tukigira ko kuko yari yadufashije yaduhereza impene araduhereza amarozware araduhereza amasuka n'amafumbire yo kurima ko twarabona imiceri tukarima ibigori tukarima ibiharage tumaze kurima ibyo byacu rero twari nanjye twashyira hamwe tukagira nk'imigambi mito mito y'abakenyezi.
Ego mereka twakire Adele kuri telefone. Adele mwiriwe? Adele muratwumva?
ndabumva cyane rwose. Ni impore
ego me, ni impore. Munyarutse mwanya uri kura dusiga
ego. Icya mbere nashaka nshimire cyane abo bantu barongeye ayo mashyirahamwe ngira nti iterambere cyane rwose, na cyane cyane nk'iryo rihingura ibyo by'amaji aho nogira nti mu Burundi.
Eka nta shyirahamwe Adele
mamwo igitoki kabisa jiji igitoki irakenewe cyane rwose.
Adele nta shyirahamwe rihingura ibi amaji ririho cyari cyifuzo cyari yahamagaye yasaba yuko hoshingwa amahinguriro ubandanye.
Murakoze cyane. Hanyuma nkashangira ko ngira nti iradiyo y'ijwi rya Amerika ku biganiro igenda itororokanye dushikiriza mu Burundi turakenguruka cyane, irafasha tubateye intege mubandanye musinga iminara mu Burundi kugira yumvikane cyane rwose igihugu cyose.
Ego me, murakoze. Reka tukwakirane na Egide. Mwiriwe
neza.
Ego me, munyarutse.
Ego tuya kabaza na rimfise. Nashaka kubaza abo batumire ko hari ayandi mashyirahamwe ari mu Burundi canke ayari hanze y'igihugu uba bategekanya gukora kugira ngo bafashe abanyagihugu na rya tubona turi mu bihe bitameze neza.
Ubaza banye canke ubaza ayandi mashyirahamwe?
Mbajije abo nyene ko hari ayandi mashyirahamwe bariko barakorana mu Burundi.
Ego
bari muri Amerika.
Ego me, reka kibazo ndetse ndagifatanye n'icyo nari nifuje kubaza Serere Ntahita Gabira. Aya mashyirahamwe mukorana babamenya gute canke mwe mubamenya gute?
Murakoze kuri ibyo bibazo. Amashyirahamwe dukorana cyane cyane murazi ko turi Abarundi, ariko usanga uzi umuntu ari mu Burundi akakubwira ati hari ishyirahamwe iri n'iri rikora ibi n'ibi. Twebwe rero mu byo twishinze ni uko turarondera abo dukorana, kuko urumva niho dukura ibyo byumviro dushobora gukora mu Burundi. Kenshi rero duca ku bantu tuba tuzi bakatubwira ati hari ishyirahamwe iri rikora ibi n'ibi. Hanyuma turafise na website singe nabivuga mu Burundi
ubuhinga ngurukana bumenyi
burundidi.com. Harabatwandikira babonye imigambi dufise baratubwira ati tubona mujeje byo guteza imbere Burundi, murashaka kudufasha muri bintu nk'ibi. Nuko dukora, urumva hariho amashyirahamwe dusanzwe dukorana, ariko twatanguye dukorana n'amashengero nk'ibyo byo muri Imukenke. Projet de Vice Imukenke dukorana n'ikigo cy'ababikira kiri Imukenke gifasha ubwo gwaruka, bakaba bifite n'ishuri. Hanyuma hariho n'abandi rero baduhaye amaproje tuko turakora, ntiturabishikana, ariko uko imfashanyo ibonetse niho muzobona amashyirahamwe akora iyo migambi yishinze. Urumva rero si Mukenyezi Irema yonyine dukorana nayo, hariho ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukorana, tugikora ayo maproje kugira tuyashikane.
Ego me, nibaza ko yagutahuye. Twakira Niseti nawe. Niseti mwiriwe.
Nagomba mbaze akabazo tubazo dukeye nka tubiri.
Ego munyarukije.
Urabona yuko bafite umutima mwiza wo gukunda igihugu, ariko uburozi turafite cyane cyane ubukene bw'abahinga, kubera abahinga benshi barumvise kwiga ntibagaruka. Yote rero iki kugira ngo abahinga tubarungise hanze kugira ngo bagaruke gufasha igihugu cy'u Burundi. Nama ikindi nacyo cyerekeye amashyirahamwe, urabona yuko ari ishyirahamwe twavuga yuko rikomeye, none kugira ngo abanyagihugu benshi bashyikirwe bafise umugambi w'uwe wo kwagura akarere kugira ngo n'ayandi mashyirahamwe y'abanyagihugu bato bato ashobore kumenyekana bashobore gukorana. Hanyuma ikindi nacyo nagomba namubaze, bari kuri site iye kugira ngo umuntu azoze araja kugira kuvisita site yabo kugira ngo turondere kugira ngo tushobore kuronka korespondanse kugira ngo natwe amashyirahamwe mato mato nk'ayo usanga turimwo kugira ngo ashore kumenyekana akorane nabo murakoze.
Ego murakoze reka ico kibazo ca site bariko turagisozirirako ariko tumusabe abishure kuri ibinye bindi ico naco turasana turagisozirako nitwarangiza ikiganiro ndabasabe serere mu mwishure.
Ego anise abajije ibibazo ibibazo we bibiri nibaza ko cyambere nico nabonye ico kicava kinkora yavuze ati ara bahinga benshi bari hanze twogiye kugira bagaruke mu Burundi. Twebyo dukora muri BDI nuko twigisha abarundi aho bari hose ko bakunda igihugu cyabo. Tukabona yuko twebwe turi hanze twagize ayo mahigwe tukaba ahantu dushobora kuronka uburyo dukunda igihugu cyacu ibyo dufise byose dushobora kubironka tuyifashishe mu gihugu. Abafise ubwo bumenyi nabo bagashobora kutwara gukora mu Burundi. Nibyo rero je numbira ni abahinga burya umuntu wese n'umutima wiwe ariko igikuru cyo dukora muri BDI nuko twigisha abo tuvugana bose gukunda igihugu. Umuntu amaze kugikunda rero niho atwara n'ubwo bumenyi bwiwe n'uburyo afise kugira agiteze imbere. Hanyuma ku bijyanye nabyo n'amashyirahamwe mato mato turabahimiriza ahubwo amashyirahamwe mato mato kurazi ko amashyirahamwe mato mato mu bihugu nino iwacu muri Amerika amashyirahamwe mato mato niyo usanga ateza imbere igihugu ko abafise imigambi myinshi cyane uko imigambi ikogwa n'amashyirahamwe menshi niko n'abanyagihugu batera imbere. Naje rero navuga nti nari nashaka kubahimiriza abafise ibyiyumviro bafise imigambi ahubwo baraturondera kuri site tuza kubaha ama dukorane baduhiyo migambi tumve ibyo bashaka gufasha kugira ubundi butere imbere hanyuma turondere iyo mfashanyo tuyibashikirize hanyuma bakore ibirama kugira igihugu gitere imbere n'abarundi batere imbere.
Ego me murakoze reka dutumbereze kibazo kuri Felicite Nihore hose n'ikibazo nagira ndababaze ibikorwa murimwo ntangurane muhura nazo canke musabiki leta kugira ibikorwa vyanyu byo gufasha abakenyezi birushirize bitera imbere.
Twasaba rero leta ko yodufata mu mugongo mu kudushyigikira n'ayandi mashyirahamwe yose yifuza gushyigikira abakenyezi badufate mu mugongo tubashe gutera imbere nk'uko bose ariko barezwa mu gihugu cyose umukenyezi yisange umukenyezi yisanzure mu rugo mu bwiwe kuko bamwe usanga hari abafite indwara zitandukanye badashobora kujya kwivuza tukarondera amashyirahamwe adufasha kubavura abo tudashoboye kuvuza.
Ego
byose ni ntamba ni biri n'ishyaka wacu.
Ego mi
bafite ingwara zitandukanye n'ibyo bihenda byirondoka n'ibibazo mu bagore.
Ego ibibazo ni
rero ko tumudufasha kugira tubashe gutera imbere umugore yumve yuko nawe ari mwene Burundi abayeho neza nk'abandi barundi bose.
Ego me murakoze turiko dusa n'abasozera tukugaruke ko selere ntahita gabira dusozere mutubwira iyo ugo rubuga rwanyu ngurukana bimenyi canke site yanyu kugira uwabajije canke undi wese yifuza kuwashikira abaronka.
Ego murakoze cyane nashaka kubanza kubashimira kuri iki giganiro nibaza ko cabaye ciza hanyuma kugira tubandanye dukorana n'abifuza ko tukorana babasha kuturondera kuri buru babyitanga iki wewewe www burundi di point org
bi ni b ni bi
burundi di ni burundi di di nko muri
nka data
burundidi.org.
Ego me murakoze, turabashimiye kuri akanya mwaduhaye ikiganiro. Ego me turashimiye kandi na honorable Felicite Nihoreho kuri akanya mwaduhaye, kandi kumbure nitwa asubira kwarondera mu nibaza ko muzoronka akanya. Ego me ibiganiro kwijwi rya Amerika birabandanya. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Fatuma Alimas Karara. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kwijwi rya Amerika.